Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Mwiriwe nchuti na mwakunzi wa Radio Nzamba gateka kawe kaze muri makuru yaranze inondwi turiko turasozera turi ku munsi wa Mungu ni gerekezo rya 33 heshi umwaka w'2024 bonfisi niyongere nije ngire ndayabashikirize nkaba ndabahaye ikaze urubanza rw'abasirikare amajana 274 bagejwe kugumuka kuko banse kuja kugwanya umuhari M23 gwarasomwe ku munsi w'Imana uheze igenekezo rya 2023 ruheshi uno mwaka igihano cyo gupfungwa umunyororo uri hagati y'imyaka 2030 nico caciriwe abo basirikare barenga 200 na sentare y'intango ya gisirikare yashashe mu ibohero rukuru rya Rutana abo basirikare bakaba babona ko iyo ngingo yafashwe biturutse ku gitsure c'abarongoye inzego zikuru z'igihugu na gisirikare kandi ko bazokunguruza urubanza bakaba kandi banegura yuko batigeze baronswa abashingwa manza mu gihe cyose bariko barumvirizwa Josephine Jones Nkunzimana.
Babiri muri abo basirikare 274 nibo bonyine bambitswe izera, abasigaye bafashwe mu migwi itatu. Umugwi wa mbere waciriwe igihano cyo gufunga umunyororo w'imyaka 20, umugwi wa kabiri wahanishijwe umunyororo w'imyaka 25, uwa gatatu nawo uhanishwa umunyororo w'imyaka 30. Hambavu yivyo bihano umusikare wese muri aba 272 asabwa gutanga indishi y'akababaro ingana n'amadorari 500 y'Amerika. Naho rero harimwo abo mushikiriza amanza wa Republika yari yasabye igihano cyo gufunga imyaka 10 ntacabujije ko senari bacira gufunga imyaka 20. Ubwo rubanza rukaba rutashimishije abo basirikare kuko bavuga ko rutakurikije amategeko kandi ko hoba harabayemo igitsure cy'abarongoye inzego za gisirikare. Kuri izo mvo abasirikare bavuga ko bagiye kunguruza urubanza.
Ubutungane ngo bukwiye kukubita agashi bukareka kubikoresha ubutegetsi maze bukubahiriza amategeko mu rubanza rw'abasirikare banse kugwana n'umuhari M23 muri Kongo. Ako naka mu kumushingwa manza Janvier Bigirimana avuga ko muri urwo rubanza baciye mu bihano bikomeye ari agatotezo ku gisirikare, ibyo mbere ngo bishobora no gukora ku bategetsi hamwe batovyifatamwo neza. Janvier Bigirimana agasaba ko igihe cyose abo basirikare bazokunguruza bohabwa uburenganzira bwo kuburanirwa n'abashingwa manza bitoreye tumutege yompi.
Twibaza ko hari inyifato ihonyanga uburenganzira bw'abo basirikare kuko amakuru adushikira nuko batashoboye kuburana umwidegemvyo na cyane cyane bashigikiwe n'abashingwa manza umwe wese igitoreye. Ibyo rero byo kuba hafata ikivunga bakabacira imanza zikomakomeye nk'izo twibaza ko ari ibintu bituma icuka mu gisirikare cy'u Burundi gitera cunyuka. Narijya abo basirikare batarira busema kuja kugwana bambaye umwambaro wa Kongo, kuja kugwana intambara batunze ibitwe baja kuyigwana, kuja kugwana batahawe uburyo bwo gushobora kugwana nk'uko babyize. Twibaza ko ibyo bitabimenyerewe yuko abasirikare b'u Burundi banka kugwana, nacyo bituma abategetsi b'u Burundi cyane cyane ubutungane bw'u Burundi imbere y'uko bacira mwene izo manza ziremereye bateza kumviriza bagafatira ku byiyumviro byabo bagafatira no ku byo bashikirije cyane cyane bakabaha n'uburenganzira bwo kwiregura bashoboye kwifashwamo n'abashingwa manza bo nyine bitoreye hakubahizwa amategeko yose agenga igihugu mu bijanye no kwibwa urubanza. Kuba rero ibyo bitakozwe hari aho nyanzwa amategeko, tukibaza yuko abategetsi b'u Burundi bakwiye gukubita agashi cyane cyane ubutungane bw'u Burundi bukareka kubandanya buba igikoresho gikoreshwa n'abategetsi. Iyo hageze imanza ubutegetsi bwa CNDD bufisemo inyungu, turazi ko ubucamanza butuba bukaguhagarara ngo bushobore gushikiriza ijambo rijanye n'iby'amategeko ategekanya. Ibyo rero ni ibintu bibabaje, ni ibintu byo kwiyamiriza. Tukibaza rero yuko gutulatuza igisirikare cy'u Burundi gufata abasirikare bakabacira imanza nk'izo hari igihe bibaza yuko kumbure bariko barabahasha ejo ibyo babatumye byose n'ibitarikwe n'amategeko bemere kubikora, ariko twibaza ko bariko barihenda nk'uko ari abasirikare twumvise babyivugiye. Hariho abavuga ati ako tuja gufatwa mu mwambaro wa Kongo mu ntambara zitatahura kumbe duhisemo kwemera gufungwa tukibaza yuko abategetsi bategerezwa kwiga neza ico kibazo maze bagafata ingingo zibereye zituma hagaruka icuka cyiza mu isikare cy'u Burundi atari uko nabandi je bazokwanka kugwana kumbe bafata n'igindi nzira nibaza kwinzira abasirikare bashobora gufata ari nyinshi
turabandanya aya makuru ibiro by'ikinyamakuru iwacu biri muri quartier Rohero muri zone mukaza y'igisagara ca Bujumbura byaratewe amabuye n'abagizi banabi bataramenyekana mu ijoro ry'uwa 24 ruheshi ubuyobozi bw'ico kinyamakuru buri ya militere bwo bari bandanya rikoregwa ico kinyamakuru ariko bakavuga ko ibyo bitabaca intege mu kazi kabo ko kumenyesha makuru dukurikire Abbas mbaza umutima n'umuyobozi w'imfata kibanza w'ico kinyamakuru yabivugiye kuri Radio Bonesha FM
amabuye menshi gushikana abasho dukashaza abapolisi baraza nka 20-30 bakiriwe n'amabuye kushika no mwibaraba hanyuma bacha bariga buri migi baragerageza kuraba mu ngo barana gerageza kudodora ati ni musohoke aya mazinga ha menshi sanga cungwa n'abari mutekano ababita abavigi benshi barasohoka ariko aya mabuye yagiye gucure ha saa 8 gito nta bintu byinshi bashaka byononekaye mugabe cyononekara ni mu mutima urumva ko uhunga abantu urumva ko ugize ubwoba ibi bintu nibaza yuko nakushaka gutera ubwoba kuburamenyesha makuru mugabe ibyo ntibyo dushintege abamenyesha makuru nabo n'impingere gihambaye ya demokrasi bibutse yuko umwuga dukora ari kirumara mu gihugu bibutse yuko umwuga kumenyesha makuru atomoye neza atohojwe neza ari ikintu gihambaye mu gihugu
ishyirahamwe rigiteka rihanira agateka akazi na muntu babona ko ibyo byabaye ari ikimenyetso gikomeye cyo gutera ubwoba abamenyeshamakuru bakorera mu gihugu kandi byerekana ko abamenyeshamakuru badakingiwe na gato biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane uheze n'umuhari rigiteka uharanira agateka akazi na muntu mu Burundi Anshel niko yagize arongoye umuhari rigiteka akabona ko ibimaze igihe bikorewe ikinyamakuru iwacu ari iterabwoba agasaba leta gukingira abamenyeshamakuru kugira ngo bashobore kurangura umwuga wabo atankomanzi tumutege yompi
ikinyamakuru iwacu caratewe no vuga ibitero cya 5 bitandukanye muri iteka dufatiye ibitero cya nyuma giheruka kuba ku biro aho hatewe amabuye muri iteka tubona ko iryo tegwa ry'amabuye iteka ry'amabuye bisanze kubiza gusa tubonamo ko ari ukwereka amenyeshamakuru baba abikimenyeshamakuru iwacu n'abandi bamenyeshamakuru bakorera mu Burundi hamwe n'abatwara ibyo bimenyeshamakuru n'amaradiyo yuko akazi kabo kadakingiwe kandi katemewe n'ubutegetsi buhari ari ukwereka yuko umenyeshamakuru ahari hose ashobora kugirirwa nabi kuko kuba bashoboye gushyira ku biro byerekana yuko ni ukubabwira ati iyo twagomba muhira naho kuri umwe byagenda gute biba byoroshye gusumba mwishyira mu iriteka ndetse mbere dufatiye no ku bindi bitaro byagiye biba izo zose z'igiteka ikabona yuko ari ryatera bwoba abajournaliste ntibabandanya akazi kabo mwana ko twimirije n'amatora muri iriteka twanditse nino tangazo kugira dusemerere tubwire leta yuko yo kingira umenyeshamakuru ikamworohereza no gushika kuri tere uko akazi kabo n'akazi gakenewe mu gihugu babuza ko ibihuha bikwiragitswe babwira abanyagihugu n'abari mu gihugu bose ko ibikorwa mu gihugu akazi kabo kaza gafasha akazi ka leta ihari ni kuvuga ko akabari bakwiye gukingirwa bakoroherezwa mu kazi kabo ishyamwe riteka ndetse mbere rigahamagarira na sense ari byo gukingira ndetse mbere uwo mwuga hamwe na CNDH berekane ko bahari kugira ngo bateze imbere umwuga w'amenyeshamakuru bateze imbere agateka kazi na muntu muri ibihe bigoye babwirizwa kwerekana ubushobozi bafise n'imigambi bafitiye abaharanira agateka kazi na muntu duhereye ku bajournaliste bariko bakubagurwa ku munsi ku munsi
inzamba kadi inzamba gateka kawe turabandaye n'amakuru twabateguriye kena gitoro kibonekeza mu Burundi ngo cyatumwe nuko kuva mu mwaka 2022 gushika uyu mwaka imodoka zabaye nyinshi mu gihugu izo nizo nsiguro zatanzwe kuri uyu wa gatanu uheze mu ntara ya Makamba n'umushikiranganje w'Ubutare n'Agataka mu kiganiro abashikiranganje ba leta bahaye abamenyesha makuru umushikiranganje Ibrahim Wizeye yemeza ko igitoro kiboneka ngo uretse ko abakirondera babaye benshi tumutege yompi
bisho twomenya tukamenyesha nabe n'igihugu nuko ibura ry'igitoro n'ibyo bishobora kuba uyu munsi bikorera biboneka cyane mugabo kuva na kera byaraboneka mu 2019 gusubira inyuma ibyo byaraba ariko tumenye ko tujye tukaraba amafaranga dukoresha kugira ngo turangure icyo gitoro n'amafaranga mva makungu. Ikindi twomenya, umenye ko twigeze gufatirwa ibihano kubera 2015 aho bahagarika kuduha amafaranga mva makungu aza gufasha bije y'igihugu. Ikindi nacu, kuva 2020 gushika uyu munsi imiduga yiyonge ni imiduga myinshi cyane, ibikoresho bisaba gukoresha igitoro ni byinshi cyane byiyongereye, ariko kandi bigaragara ko umwimbo atari ko wiyongereye kugira dushore hanze bituzanye amafaranga mvamakungu. Igitoro kiraboneka nubwo kiza gisanga abakinyotewe ari benshi cyane. Uburezi sopebu irikirakora ku buryo ikibonetse cyose igerageza ikakigaburira abenegihugu kugira
bakibonye. Imwishyamwe rikombatera ibyatsi nsiguro zitangwa n'umushikiraganje Ibrahim Wizeye w'Ubutare n'Agataka ku kibazo cy'ikena gy'igitoro mu Burundi, bakabona ko ari imvugo iteye isoni kandi itabereye umutegetsi mu gihe Abarundi bamwiteze ko inyishi itomoye ku kibazo gihanze igihugu n'abanyagihugu. Jean Ndowimana avugira ishyamwe rikoma asigura ko nyabuna ubwo bushikiraganje bwananiwe gutunganya ibijanye n'igitoro, bakamusaba guhagarika izo mvugo gushinyagurira Abarundi tumutegeyo.
Nk'imvugo yarashikirijwe n'umushikiranganji araba iby'Ubutare n'Agataka, imvugo kuvyukuri itabereye umutegetsi, ivyo ni ibintu bitanejereje Abarundi na gatoya. Niyo ni imvugo idahumuriza na gatoya. Abantu bagwiriye iyo uri umutegetsi nico ubushizwe nawe umwungerajejwe kuraba intama iyo zagwiriye amenye ingene aziragira n'ingene azicura, akamenya ibyo azigaburira ingene bingana. Iyo umwungere aragiye intama zimusonzanye ntaza kubwira za ntama ngo erega mwashonje kubera muri benshi. Oya, umwungere nyawe anezerwa nuko ahubwo intama aragiye zigenda zunguka zigenda zigwira. Iyo mvugo rero byama ivugwa muri byinshi mu bategetsi benshi muri kino gihugu barakunda kuyitwaza ngo abantu baragwira. Iyo abantu bashikirije ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'ubukene, bavuga ngo abantu baragwiriye. Urumva ivyo byerekana ko ari abategetsi batagira icyo bita la planification socio-economique, batagira ni politique de gestion des ressources humaines, batagira ni gestion des avoirs de l'économie. Urumva rero umutegetsi yitwaza ivyo kubyukuri nacu bari karavuga abasa nuri karaheza umwanya muri ico kiganiro barimo. Twebwe rero mwishyiramwe Oricom turongeye gutaka dutakamba ndusubire kumva imvugo nk'iyo mu bategetsi barongoye abandi mu gihugu.
Iyi ndwi turiko turasozera yaranzwe kandi n'ifatwa ry'agasaki ry'impunzi z'Abarundi mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania. Abakenyezi babiri b'Abarundi ba mu ikambi y'impunzi y'Induta mu gihugu cya Tanzania ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri w'indwi turimwo barafashwe baranyuruzwa n'abantu biyita ko ari abapolisi ba Tanzania, mu nyuma batwagwa ahantu gushika ubu hataramenyekana, bikavugwa ko abo bakenyezi baba bahogwa ko abagabo babo baba bari mu muhari rede tabara ibyo abegereye imiryango yabo bamirira kure, ahubwo bagasaba ababijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo abo bakenyezi ntibagirirwe nabi. Olivier Gakim.
Amakuru dukura muri iyo kambi y'impunzi y'Induta atumenyesha ko abo bakenyezi ko ari babiri batwawe n'abantu bita ko ari abapolisi ariko batambaye umwambaro w'igipolisi. Wa mbere mu kumutwara nta nsiguro n'imwe babanje kumuha yereke igituma amufashe, ariko wa kabiri babanje kumubaza ku mugabo wiwe ari mu ishamba mu muhari rete tabara, ariko we ababwira ko ataca biziko. Baciye babafata babatwara ahantu n'ubu hataramenyekana. Abo mu muryango wabo bakaba batekewe n'ubwoba kuko batazi ibishobora kubashikira.
Mwitwa mama Wili yafashwe igihe cy'12 mbere ya gato atwagwa n'abantu babakora abapolisi mugabo batambaye nk'uri polisi. Gisabiri bashoboraga ku gutora uwundi musafoni babana we n'umusafoni w'umushinjacyaha ari mu ngara harashize imyaka tumubona, hanyuma bavuga ko iyo bagiye muri rede tabara nibyo bakitubabaza baragaje umufasoni biwe ababwiye yuko haheze imyaka kimwe n'amezi arenga atazi y'umugabo we yari yasabye atamusezeye ko yabibwiye igipolisi yabibwiye batwara icyambi ko atabyara ndabo bagira mutwaje umwana wiwe imyaka ine atabuzire ryo batwaye abazi n'abarandira mu sultana kanye afite umukino force ariko kibabonye bisigura kuba atwaye n'abantu abagira n'icyambi
Abo mu muryango yabo bakenyezi banyurujwe basaba ishyirahamwe mpuzamakungurira b'impunzi HCR n'andi mashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu gukora ibishoboka kugira ngo ababo ntibagirirwe nabi.
Basaba ko yipfuye ubwa mbere ko atamuntu yahari gahunda nimba uwo muntu aho yagiye mu bindi bitwara akagenda hejuru y'imyaka irenga bakavugana batagirana n'ubutwaza bwo muri koko amahoro abo bafashe ni babareke. Rero turasaba ko HCR ayo ngerageza ikaba hafi y'abo bantu kugira ngo ntibagirirwe nabi turasaba kandi abasaba bashikanijwe kure abari mu bahamya agateka kazina muntu abo bakunda kugira ngo ibi bintu bihagarare ko tubona ko bisigaye gufata undi muri
ibyo abantu banyuruzwa birateye ubwoba impunzi zo muri iyo kambi ya Nduta muri kino gihe uretse abo bakenyezi babiri hari izindwi zitatu hanyurujwe muri ubwo buryo nyine wundi mugabo w'imyaka irenga 60
mu gusozera ano makuru hari umukenyezi n'umwana wiwe hamwe n'umugabo w'umwe bahagaritswe mu ijoro ryo ku munsi wa kane mu ikambi y'impunzi y'Induta bahagaritswe n'igipolisi cya Tanzania ku mihana yabo ababanyi babo bakavuga ko batamenye icatumye bahagarikwa niyo baba bajanye gufungirwa mu ishyirahamwe CBDH Vicare bakabasaba leta ya Tanzania guhagarika ayo mabi n'agatotezo kariko gakorerwa impunzi z'abarundi Ninungaha duciye dusozerera makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye ndabifurize kuroranirwa mu byanyu n'umbo wanyu mugire umugoroba w'Imana mwiza ejo aho bukera intango ziyinga nziza nanje nti nagahwana
ngiye nzamba
nzambira samirana
Amakuru yaranze ino ndwi